Icyo nakoze nahagurutse nje gukomera induru hanze kumva ko nego hari ikintu
nabona bangirira impuhwe cyane.
Ntawe utamba yumvise iyo nkuru, abari inkuru ibabaje kandi icyo gihe nabona yuko
uko niko bavuga bakiriye inkuru y'umubabaro yababwira ko bagendana umugera wa sida bose n'imfubyi. Ababyeyi babo bahitanywe n'umugera wa sida ubwo rwaruka twahuriye mu gisagara cya Bujumbura aho basanzwe baba bakanarangurira imirimo itandukanye. Umwigeme twayaze atubwira ko ubwa mbere atari azi n'ibiri ko biramushikira, yabona gusa abantu bamwumvira impuhwe atazi igituma.
Uwo menga ni ikibya mbere ndanabyumvise ntacyo byambwiye. Ni ukuri umwaka wa mbere nabaye nk'umuntu w'umwana nyine, gusa nabona bangirira impuhwe cyane n'utahora mvugisha akaza muhira ngo narinje kukuraba. Twibaza igituma abantu bahaza kukuramutsa batahora bakuramutsa ibiki. Aho nari niga mu w'indwi nshutse mu w'umunani naragwaye nkama nja kwa muganga, naho nsanzwe nkurikirana barambwira ati guhagarika siporo gatoyi n'ibikorwa biruhije kubera ko nameze nk'urwarira igitiko. Ati kugira ngo ubanze ukine. Aho rero najyana na Ordonnance ku ishuri, mbona ku ishuri barakangutse nkabona abantu bose baguma baza kundaba, abigisha banyerekana bumva discrimination yatanguye. Niho rero nakanguka nanje nkavuga basa barambwira ati rega n'indwara ikomeye n'indwara idakira. Aho nyine ubwo baruca buratangura kuza guhera icyo gihe naragwaye ndizegura na ya miti bampa bantanguza ntangura kuyanka. Rero
aba bandi babiri nabo bati twararengewe tubura uko twifata ahubwo turanagira icyumviro cyo kwiyahura.
Ntawe uryoherwa ntawe utamba yumvise iyo nkuru, abari inkuru ibabaje kandi icyo gihe nabona yuko ijuru ringuye ko hama maheze yanje nabona yuko ahagaze, nabona yuko ubuzima buhagaze ngiye gupfa. Twumva sida wumva yuko ari yarurufu icyo gihe rero nanje numva yuko ubuzima bwanje buhagaze, hasigaye iminsi mike ngiye gupfa n'imiti ntari bwatangure kuboneka neza. Rero icyo gihe yarakababaro muri jewe ndibuka yuko nahatswe no kwiyahura mu gabira
makomaho zita icyo gihe nta bintu byo kuvuga ngo barinda gutegura nyine yampereye imishuko nyine nta kintu yarinze kurindira. Don narameze nk'ubaye ikicucu kubera n'ukomeye ngo sindabyakiriye kuri jewe n'ukomeye ngo sigiye yihenze. Icyo nakoze nahagurutse nje gukomera induru hanze kumva kumeye ngo hari ikintu nyine kindemere mu mutima. Rero aragerageza kungarura mu biro ndanka kidataha mugabo kuva icyo gihe nta mwanya yahise kuvugana n'umuntu. Numva umeye ngo ndihebuye, numva icyo ndashobora gupfa, numva nta byizigiro by'akazi nzafise, ndagira n'ibyumviro byo kwiyahura kuko numva umeye ngo nta bundi buzima sigaje ku isi. Kuko numva umeye ngo harageze kumva ko nabona ko umuntu arwaye sida igare ko apfa.
Mu gisata kijejwe kumviriza abana n'imiyabaga bamenyesha ko iyo myaka igoye kuko abana baba bageze no kugarariza ababyeyi cyangwa ababareze. Uwo twavuganye asigura ko babayagisha barondera umwizero kuri bo gutyo bagashobora gutahura bakanakurikiranwa neza.
Biragoye kuko umwana amaze kugera mu myaka igoye twita umuyabaga, aho usanga amaze kwinjira mu bintu byo kugira imigenderanire n'abandi bahungu b'abagenzi, abakobwa b'abagenzi, amaze gutangura kumera nk'uwanka amategeko y'umuryango, icyo umubyeyi yavuze akamera nk'uwucanka kugira yerekane ko nawe yakuze. Twebwe iyo miyabaga ikintu nyamukuru ni ukugwiza ikiganiro, kubiyegereza, ikindi nacyo ni ukubatahura. Ntitugombe kubereka ko ari makosa, tukabatahura tukabiyegereza gutyo bakatwizigira. Iyo bamaze kutwizigira rero two twakwita confiance mu Gifaransa biratuma tuganira neza.
Imiryango ireza abo bana isabwa nayo kuguma iyaga n'ibisata bijejwe kubakurikirana kugira bamenye ingene baba bahagufi na ya miti ntibazohave biyumvira kuyihagarika bige n'amashuri baje mu bundi buzima. Francine Ndiokubwa i Bujumbura kubw'Ijwi rya Amerika.